Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu. Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza. Mu Burundi inteko ishinga amategeko isanga ubutabera muri gereza bufite ingorane zitoroshye.
Ubukene bw'abashikiriza manza hamwe hamwe amaparaki menshi ntagira imiduga yo kwiyunguruza kugira abashike ahabereye icaha igitoro gitegerezwa gutogwa i Bujumbura.
Uyu ni umukuru wa komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe ubutabera n'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko rero y'u Burundi. Hanyuma rero mu kanya turaza kubagezaho inkuru irambuye. Abarundi ntibakijya kunywesha lisansi hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubucuruzi bwayo bwafunzwe. Mu Bwongereza ishyirahamwe ry'abakozi ba Leta batwaye guverinoma mu rukiko barayirega guhonyora amategeko ku bibazo byo kohereza abimukira mu Rwanda. Naho muri Gaza, Isirayeli yarashe ishuri rya Loni yica abantu barenga 30, ivuga ko Hamas yari yararikizemo ibirindiro byayo. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Abayobozi b'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bibutse imyaka 80 ishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku isonga, Canada n'Ubwongereza bagiye kubohoza Uburayi ingoma y'abanazi ku itariki ya 6/6/1944. Ari kumwe na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yasuye irimbi ry'Abanyamerika baguye mu ntambara ya kabiri y'isi yose riri mu ntara ya Normandie mu majyaruguru y'Ubufaransa. Yakubita isaruti basekombata baharwaniye barenga 200 bari muri uyu muhango wo kuri uyu wa kane. Abenshi muri bo ni Abanyamerika n'Abongereza, bose barengeje imyaka 90 y'amavuko, barimo ndetse n'abarengeje imyaka 100, benshi bagendera mu tugari. Mu ijambo yahavugiye, Biden yagize ati abasirikare barwanye hano bari intwari, bari bazi neza ko hari ibintu bikwiye koko kurwanirirwa. Yaboneyeho no kuvuga ku ntambara yo muri Ukraine, yayigereranyije n'icyo gihe, asaba bagenzi be kugira ubufatanye nk'ubw'icyo gihe, ubufatanye bwo kurwanya igitugu, kurengera demokarasi n'ubwigenge. Yasezeranije Ukraine ko batazayitererana.
The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away.
President Joe Biden aragira ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika, OTAN n'urugaga rw'ibihugu birenga 50 turi kumwe na Ukraine, ntituzasubira inyuma. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe numutumirwa mu mihango yo kwibuka itariki ya 6/6/1944 bise D-Day. Bamwakiranye amashyi y'urufaya. Kubera intambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine, Ubufaransa ntibwatumiye President Vladimir Putin cyangwa se indi ntumwa ye iyo ariyo yose nk'uko byari bisanzwe mbere. Ijwi rya Amerika. Indege z'intambara za Isirayeli zarashe ishuri ryashinzwe n'umuryango w'abibumbye mu ntara ya Gaza, abantu 33 babiguyemo. Diane Ninahazwe aratubwira uko Isirayeli ibisobanura.
Ingabo za Israel zavuze ko ishure zagavye kwico gitero ari kimwe mu bibanza abarwanyi ba Hamas bacumbitsemwo kandi bakoresha mu kwigaba ko ibitero bisi vy'iterabwoba. Ibiro bijeje kumenyesha makuru vya Hamas vyamirije ivyavuzwe na Israel, vyasiguye ko ico gihugu cakoze igitero c'ubugome ku nzira karengane zahunze. Mu itangazo ryavyo, ivyo biro vyabandanije bivuga ko mu bo ico gitero cahitanye harimwo abagore 23 n'abana batatangajwe igitigiri. Lieutenant Colonel Peter Lerner avugira igisirikare ca Israel nawe yabwiye amenyeshamakuru ko atamusivile n'umwe yaguye muri ico gitero. Hagataho, Amerika n'ibindi bihugu vyo mu makungu birimwo Argentine, Brazil, Canada, Colombie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Ufaransa, Ubudagi.
Ijwi rya Amerika, Diane Ninazwe, dukomezanye muri Afghanistani, aho leta yakoresheje ibizame byo kwinjira muri za kaminuza, ariko mu ntara byibura 17 kuri 34 zigize igihugu, nta munyeshuri w'umukobwa n'umwe urimo, kimwe no mu yindi myaka 2 ishize. Diane rero komeza.
Igisata kijeje gutegura ibibazo vyo kwinjira muri kaminuza muri Afghanistani catangaje ko uno mwaka citeze kwakira muri kaminuza zigenga n'iza leta abanyeshuri bashasha b'abahungu 75,000. Ico gisata nticigeze kivuga ko hari umukobwa n'umwe citeze. Uno mwaka ugize wa gatatu ata munyeshuri w'umukobwa akoze ikibazo co kwinjira muri kaminuza muri Afghanistani. Kuva abatalibani baja ku butegetsi bw'ico gihugu haraheze imyaka 3, umwana w'umukobwa amaze kurenza imyaka 12 nta burenganzira abagifise bwo kuja mu mashuri yisumbuye. Leta y'abatalibani igizwe n'abagabo gusa. Uretse kubuza abakobwa kwiga, banababera intambamyi rimwe na rimwe bababuza gukora ubuzi muri leta canke mu bigenga. Leta ya Afghanistani iranahonyanga kandi amategeko akingira umugore muri rusangi, nk'uko ishamwe mpuzamakungu ONU n'andi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yama yavyerekanye. Ujejo gateka k'abapfasoni mwishamwe mpuzamakungu riharanira gateka ka muntu Human Rights Watch yabwiye Ijwi rya Amerika kwa Afghanistani itazofa yujuje igihengeri c'agahombo izoterwa no gukumira umwana w'umwigeme mu nyigisho n'iterambere. Abatalibani basigura inyifato yabo bavuga ko baba bariko bubahiriza imigenzo y'igihugu cabo, bongera bubahiriza amategeko ya Kiislamu. Nta gihugu na kimwe co mu makungu kiremera leta y'abatalibani kubera amabi yagirizwa arimwo kubangamira umukenyezi.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri wa3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mu Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora imaze kumurika urutonde rw'agateganyo rw'abakandida ku mwanya wa President wa Republika. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana na Eric Bagirubusa wabikurikiranye, aratubwira ni bande bari kuri urwo rutonde.
Abakandida ni batatu, ku isonga hari President w'u Rwanda Paul Kagame watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, hakaba Frank Habineza nawe watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, ndetse n'umukandida wigenga Bwana Philippe Mpayimana. Uku niko Oda Gasinzigwa, perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, yabitangaje.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yakiriye kandidatire 9, izisuzumye isanga abakandida bujuje ibisabwa ari aba bakurikira: Kagame Paul watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, Habineza Frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokrasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Mpayimana Philippe umukandida wigenga.
Eric, mu bakandida bigenga birumvikana ko benshi batujuje ibisabwa, dore ko abakandida bose batanze kandidatire bageraga ku 9, bakaba bemeje batatu gusa. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yaba yagaragaje ibyo abo bakandida bandi basigaye batujuje?
Yego, yagiye igaruka kuri burumwe umwe w'ibyo atujuje, ariko icyo bahuriraho nk'ikita rusange nukuba baragiye basinyisha abantu nkuko Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yabitangaje, bagatanga indangamuntu basinyishije, nimero z'indangamuntu z'ababasinyiye ntabwo ariho bazifatiye, ntizihura n'imyirondoro. Ku mukandida w'umugore umwe rukumbi, Diane Shima Rwigara, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yongeye kumushinja ko nawe ari mu basinyishije abantu batabaho mu turere twa Huye na Gisagara. Hanyuma ibyo bibaye ubugira kabiri, kuko n'ubushize Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yari yavuze ko ubu yasinyishije hari hagaragayemo abapfuye. Reka twumve uko perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Madamu Oda Gasinzigwa yabitangarije abakurikiye televiziyo y'u Rwanda.
Kuri lisiti yatanze z'abashyigikiye kandidatire ye ntiyujuje abantu nibura 12 bafatiye ikarita ndangamuntu mu turere kandi bari no kuri listi yitora yatwo aritwo Kamonyi Gatsibo Gasabo Musanze Nyagatare Burere Nyabihu na Kayonza muri listi z'abamushyigikiye mu turere twa Huye na Gisagara ikarita ndangamuntu zabo ntizibaho hagaragaye kandi zimwe mu nomero zikarita ndangamuntu zidahuye n'amazina yabo yanditseho kuri listi y'abamushyigikiye.
Eric, waba wabashije kugira nk'umunyapolitike wavuganye nawe wagutangarije uko yakiriye uru rutonde rw'abakandida batatu bemejwe?
Ndabashije kuvugana n'umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, umuyobozi w'ishyaka ritaremerwa n'amategeko ariho mu Rwanda, Madame Victoire Ingabire Umuhoza, ayobora Darupa Umurinzi. Umva uko yakiriye urutonde rw'agateganyo.
Kagaragara ko ari umukino wa 2017 abantu bazasubiyemo gukina, nta gishya kirimo. Igihe cyose amatora mu Rwanda azaba atabaye mu bwisanzure, igihe hazaba hari abantu bamwe bakumirwa kugira uruhare mu matora, bikomeza gushimangira ko amahame ya demokarasi, kubahiriza itegeko mu gihugu cyacu, ibintu bikiri kure nk'ukwezi.
Eric Bagirubusa, turacyari kumwe. Ese nyuma yo gutangaza uru rutonde rw'agateganyo, komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko hagiye gukurikiraho iki? Ese aba bakandida batagize amahirwe yo kugaragara kuri uru rutonde baba bagifite amahirwe yo kuzagaragara ku rutonde ntakuka ruzatangaza kwa ni komisiyo mbere yuko ibikorwa byo kwiyamamaza bitangira?
Kuri iyo ngingo, Madame Oda Gasinzigwa yahaciye umurongo aravuga ngo hari ikitonderwa, avuga ko abatujuje ibisabwa kuva ku itariki ya 7 z'uku kwezi mu minsi 5 y'akazi kugera ku itariki ya 13 bagomba kuba bagejeje kuri komisiyo y'igihugu y'amatora ibisabwa, hanyuma urutonde ndakuka rukazatangazwa ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa gatandatu.
Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, ndagushimiye kubw'akanya uduhaye kugira ngo utugezeho iyo nkuru yihutirwa imaze kutugeraho. Urakoze cyane.
Ndagushimiye nanjye Edi Rwema.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Bubiligi, aho urukiko rwa rubanda bita Cour d'assises rw'i Buruseli, ni mu murwa mukuru rero, rwahamije umubiligi ukomoka mu Rwanda witwa Emmanuel Nkunduwimye w'imyaka 65 y'amavuko ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Inyandiko y'urukiko ivuga ko Nkunduwimye yahoze ayobora igaraje bakoreragamo imodoka ryitwa Amgar mu Gakinjiro i Kigali ryari rya George Rutaganda, aregwa ko bafatanyije mu bwicanyi bombi n'abandi babiri aribo Jean-Marie Vianney Mudahinyuka na Robert Kajuga. Rutaganda yari vice president wa komite y'umutwe w'interahamwe ku rwego rw'igihugu, yakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose n'urukiko mpuzamahanga rwa Loni rwahoze rukorera Arusha muri Tanzania. Mudahinyuka yari umujyanama wa komite y'interahamwe yo ku rwego rw'igihugu, inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha bya genocide zimukatira igifungo cy'imyaka 19. Naho Robert Kajuga yari president wa komite y'interahamwe yo ku rwego rw'igihugu, we irengero rye ntirizwi. Urukiko rwa rubanda Cour d'assises rw'i Buruseli ruvuga ko uko ari bane bafatanyije mu bwicanyi bazi neza ibyo bakoraga. Usibye Emmanuel Nkunduwimye, ubucamanza bw'Ububiligi bwaburanishije n'abandi banyarwanda batandukanye, muri bo twavugamo nka Fabien Neretse, Ernest Gakwaya, ababikira babiri b'Isovu Butare, Alphonse Higaniro, Major Bernard Nuyahaga, Serafin Twahirwa na Pierre Basabose.
America yabaye isubizo cyacu, radio ishwiga America mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu.
Ijwi rya Amerika, tujye mu Burundi. Ingorane zo kugera ku mirimo kubera lisansi yabuze, ibikoresho bike, abakozi bake na ruswa ni bimwe mu bibazo by'ingutu byugarije ubutabera muri gereza zose z'igihugu, bikubiye muri raporo ya komisiyo ihoraho y'inteko ishinga amategeko ishinzwe uburenganzira bwa muntu n'ubutabera. Cyerive ndayishimiye araduhiye inkuru.
Hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yaryo y'163, inama ishinga amateka irategekanyirizwa kugenzura ibikorwa bya leta mu bisata byose. Nico catumye abashinga amateka bahurikiye mu mugwi wa Maho mu byujejwe harimo agateka kazi na muntu n'ubutungane bishikiye mu ntara zose zirimo amabohero. Izo nazo ni Murambya, Ngozi, Muyinga, Gitega, Ruyigi, Rutana, Rumonge, Bururi, Bubanza hamwe n'igisagara ca Jumbura. Intumbero nyamukuru kwari kugira ngo birabire uko ibyo bisata bikora, bongere basuzume igituma abafungwa babandanya kuba umurengera mu mabohero, hanyuma baheze bagira ico baterera nk'abavugira abanyagihugu ibyo bitigira ibigabanuke. Bimwe mu bibazo byashikirijwe n'abashikiriza manza bakuru bakukira amasentare asubiramo imanza, birimo uburyo buke bwo kwiyunguruza abakozi bake nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'umugwi wa Maho mu nama nshinga amateka. Mu byujejwe harimo ubutungane kuri bose,
ubukene bw'abashikiriza manza hamwe hamwe, amaparaki menshi ntagira imiduga yo kwiyunguruza kugira abashike ahabereye icaha, igitoro gitegerezwa gutogwa i Bujumbura.
Uwo mukuru w'umugwi wa Maho yasiguye kandi ko ibyaha byama byakozwe nabo bafunzwe biri mu busuma, kugurisha amatongo atarayabo n'ibindi.
Kugwana no gukomeretsanya, kurenga ibigo, gufata ku nguvu abigeme n'abakenyezi, abadandaza ibiyayura mutwe n'inzoga zitemewe n'amategeko bagwiriye mu ntara zimwe zimwe, abagurisha amatongo atari ayabo, abiba bakoresheje urwenge, kugurisha ibitimuka inshuro nyinshi, urudandazwa rw'abantu, hungabanya amatungo y'igihugu mu gukora urudandazwa ndengambibe mu ntara zegereye imipaka.
Abagize uwo mugwi basiguye kandi ko kubura ibikoresho by'akazi n'amamashini nyabwonko n'ibindi bijanye nabyo biri mu bihanze gisata c'ubutungane. Ikindi basanze abashikiriza manza badafise imodoka zibunguruza kuva mu mwaka w'2020, nabyo bikaba biri mu bidindiza imanza. Bamwe mu bakorera muri ayo mabohero mu bice bitandukanye barimo n'abashikiriza manza bavuga ko hari ibibazo byinshi bihanze ico gisata. Ibyo birimo bibanza bito bikoregwamwo ibikoresho bike, aho usanga bibagora gutunganiriza abafungwa n'ibindi. Uku niko babisigura.
Turafise ikibazo c'inyubako tukoreramo, mwagiriwe n'ubuntu mwaje imvura itari kiragwa aha muba muri ko muranyagirwa
ingorane yo kwiyunguruza. Kuvuga yaba parike y'Itega ntabwo tuba ifise, haheze imyaka myinshi. Parike y'Urugigi nayo nyene n'uko, parike Cyahoze nayo nyene n'uko, parike Karuzi nayo nyene n'uko, nta modoka n'imwe bafise. Mushaka yuko bigoye ko byo kuri prokirere ashobora kukubwira itohoza canke umuntu wese amutakambye ati erega tubagize ikibazo ashobore kuhashika. Kama n'ikindi dufise iyindi ngorane dufise ni ukuvuga igitoro kitemeza ugitoro Bujumbura.
N'abajejwe intwaro mu ntara zitandukanye barashikirije abashinga amateka ko hari ikibazo kijanye n'abarongoye ibisata by'ubutungane bamaze igihe ari abimfata kibanza, bigatuma habamo utunenge na cane cane iyo hageze gufata ingingo. Hari ico basabye leta abagize inama nshinga amateka nabo babajije umushikiranganje w'ubutungane ibibazo bitandukanye birimo igituma hari abafungwa habacigwa imanza bakezwa mu nyuma bagasubizwa mu mabohero aho kubareka ngo batahe, barimo n'abagirizwa ibyaha bito bito. Ikindi babajije ni kijanye no kwagura amabohero canke hagashirwaho ibikorwa by'iterambere byo kugwa nabo bafunzwe mu ntumbero yo kugabanya uburyo leta ishira mu mabohero kubera ubwinshi bw'abafungwa. Umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona yishuye ko hari biriko birakogwa naho inzira ikiri ndende, naho abahejeje ikiringo bakezwa yamenyesheje ko hari ico amategeko ategekanya.
Hariho umuntu agira gusa kuri ya principe iripoze ati arekuwe muri sentare nkuru y'igihugu ubwo nyine acata. Oya, amategeko arategekanya, umwe ariko aramukurikirana avuze ati shishi niyo ngingo akunguruza nacata uwejejwe hakaba harafashe ingingo ntabanduka akaba tasohotse uwo rero niwe wo kuvuga tukabikorerako.
Uyo mugwi w'amahoro abashingamateka washikirije kandi ku bibazo bihanze abafungwa mu Burundi bitagira uko bingana, birimwo kudaha amasango abafungwa ngo baburane, kutagira ibikoresho bya nkenerwa, kubura ibyo bafungura hamwe na hamwe, ndetse hakaba n'abafungwa bafise ibibazo byo mu mutwe n'ibindi. Abashikiriza manza banashikirije ko bahura n'ikibazo cyo kuba badafise ubushobozi bwo gufatira ibihano abategetsi bo hejuru mu nzego z'umutekano mu ntara, kuko badatwarigwa mu bushikiranganje ubutungane, ibyo bigatuma bibagora guca imanza. Naho abakozi barenga 50% mu myaka iniheze baravuye mu kazi kandi ntibarasubirizwa nk'uko bishikirizwa n'uwo mugwi. Ibyo nabyo bikaba ingaruka ku bitigiri by'abafungwa badatunganirizwa. Abo bashingamateka bumvikanishije kandi ko leta ihahombera kubera ikoresha uburyo bwinshi mu kubambika, kubavuza, kubagaburira n'ibindi. Barabonye kandi ko abantu benshi bafise inguvu zo gukorera igihugu bafunzwe. Abashingamateka bagize komisiyo igisata cy'agateka kazi na muntu n'ubutungane basabye ko abajeje ubutungane boshira imbere umwidegembyo w'umwenegihugu imbere yo gufata ingingo yo gufunga. Basabye ko umukuru w'igihugu yofata ingingo yo kugirira ikigongo abafungwa bakwijica kane cy'umunyororo abataracirwa imanza bagirizwa ibyaha bito bito bakarekugwa. Cherive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Muracyakurikira amakuru mugezweho na radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubucuruzi bwa lisansi burafunze ikavimvira umwe mu mipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi, bihangayikishije abantu benshi barimo abashoferi b'Abarundi bajyaga kunywesha lisansi hakurya muri Kongo. Ni inkuru ya Vedaste Ngaburi Uvira.
Bamwe mu bashoferi bari bazanye imodokari zabo gushakira igitoro ku mpaka bakavimvira, bavuga yuko bahageze basanga nta bido na rimwe rya lisansi riharangwa. Abacuruzi b'Abanyekongo ndetse n'Abarundi bacururiza ku mupaka bavuga yuko birukanwe n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka, ndetse ko hari n'inzego zishinzwe umutekano ziri kuyifata zikayitwara. Umwe mu bashoferi utashatse ko tuvuga amazina ye waje gushaka igitoro muri Kongo avuye mu mujyi wa Bujumbura yumiwe kubera uko byamugendeye. Twamusanze ari kumwe n'abagenzi be baparitse imodokari mu mazi.
Naje muri Kongo kugenda nshaka igitoro, ariko tugeze ino ibitoro babizanya ku deje de mama babifashe bazi ko bishika kuko bigera hano aha ku mupaka wa Kongo.
Kubera
ngo kubera yukamye ejo yahiye kandi nago si promo ya essence si provoke ya essence ni imodoka yari ifite ikibazo kandi yari imodoka ya mazutu si imodoka itwarwa na essence imodoka itwarwa na mazutu.
Murasaba iki?
Dusaba yuko batworohereza twebwe badwe yize ku mupaka tubandanye akazi tubanye tubaho.
Mawazo Aisha ni umugore mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, yari amaze ukwezi kose agurishiriza igitora ku mpaka bakavimvira. Avuga yuko yije mu gihombo kubera ingingo ya leta ya Kongo yafashe guca ubucuruzi bwabo.
Njye abantu wahe ibido zitandatu nari nazisize agaha ndindi yabangurira igihe bavuze ko imodoka ihiye niruke batabarazipiye zose, ubu nta na kimwe mfite ahanicyane. Nisaba badufashe bareke tudandaze tugopeshe yindi mitahe tudandaze turondere ijana kugira tubeho abana babaho kubera ni mitahe abandi yaveke tugenda gukopesha mu mashirahamwe niyo tuyikopesha nuko bayijanye ntituzi ko tubaho gute n'abandi baradufungisha.
Abacuruzi bakorera ku mpaka bakavimvira barimo bafite za restora abotsi nyama ndetse n'abacuruzi ba lisansi bose bitana bamwana kubyateje umuriro ngo batwitse imodokari ndetse n'ibicuruzwa. Abacuruzi b'igitoro basaba yuko badohorerwa bagakomeza imirimo yabo kuko ariyo yari batungiye imiryango.
Twasaba batubabarire kubera twe turabapfakazi tureza abana turye tukarangura akabido kamwe turaronga rasiyo y'abana abana bakabandanya biga bakaronga rasiyo none tuza kubaho gute?
Wowe warutunzwe no gucuruza essence?
Nivyo bintunze ndagenda ari kuri station ngatora kadeni ngatora utubido tubiri ngazangarangazanga karonga rasiyo y'abana n'abana bakiga.
None baba
bujije.
Kwe turasaba ko twasubira tugakora nk'uko twahora dukora bakareka ababyeyi bakarondera umukati w'abana none ko ari bwo buzima bari bamenyereye bamwe bamwe badakoze komeresa umwe umwe azokwiba abandi bizobingorana
nizenga ruko bije kugira kubera mudacuruza
izingaruka zinzara abana bakaja kwiba kubera rasi bitakiboneka mu hino amafaranga baba bafashe mu mashyira hamwe abadamu nibavuge ngo iki bibintu byabaye ngango byavuye ku gitoro nibyavuye ku gitoro
nyuma yo gufunga isoko rya lisansi ryo kumupaka aba barundi baza gushakira igitoro muri Kongo babuza aho berekeza mu Burundi nta gitoro gihari kandi no kujya kugishakira mu mujyi wa Uvira nta muhandu uhari kuko afunzwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse na Nyangara
tudusaba yuko mu Burundi huboneka lisansi kugira ntibaza kugura lisansi ngaha mbona ngaha ni boza baza kugura lisansi yari ku masaso mu Uvira mugabo naho ntanzi ihari amazi ni menshi ngaha mu nzira ntabwo izimodoka zirengana hariya ngo zishyire hariya muri Uvira mu Uvira ese turasaba ko lisansi yaboneka mu Burundi kugira ngo abantu ntabwo bahangayike
ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka ku mpaka bakabibira bwategetse yuko budashaka kongera kubona ubucuruzi bw'igitoro hafi y'umupaka mu rwego rwo kurinda ko hashobora kongera kwaduka impanuka ziturutse kuri lisansi twibutse yuko kuri umupaka wa Kavimvira abashoferi b'abarundi baguraga litiro 20 za lisansi 165 by'amarundi ni ukuvuga amadolari angana na 27 Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Radio Ijwi rya Amerika mu Bwongereza ishyirahamwe ry'abakozi ba leta za ryareze aba ryareze guverinoma ku kibazo cyo kohereza abimukira mu Rwanda bavuga yuko binyuranyije n'amategeko Diane Ninazwa araduhiye inkuru
Ishirahamwe FDA ryavuze ko rizokwitwarira leta y'Ubwongereza kubera amategeko yahaye abakozi bayo ajanye n'ingene babwirizwa gushira mu ngiro umugambi wo gutwara abimukira mu Rwanda. Amwe muri ayo mategeko leta yahaye abakozi bayo abasaba kumvira abakoresha babo igihe cyose abashikiranganje batandukanye begwa n'uwo mugambi buramuka bahisemo kwihoza ingingo ya Sentare Nkuru yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Buraya yamaze gutomora ku mugambi gutwara bimukira mu Rwanda unyuranye n'amategeko. Iryo shirahamwe ryabwiye Sentare Nkuru y'Ubwongereza ko abanywanyi baryo baramutse bakurikije amategeko bahawe n'abakoresha babo babahunyaza amategeko mpuzamakungu. Ababuranira ishirahamwe FDA rihurikiyemo abakozi mu gihugu cy'Ubwongereza bakavuga ko leta y'ico gihugu iri kibangamira akarangamutima k'abakozi bayo kandi ikaramuka itwaye abimukira bashitse ku butaka bwayo binyuranye n'amategeko izo bihunyaza amategeko mpuzamakungu mu buryo bweruye. Tom Hickman aburanira ishirahamwe ry'abakozi ba leta mu Bwongereza yagize ati Sentare Nkuru yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Buraya ifisi icicaro i Strasbourg yarabitomoye guhagarika umugambi wo gutwara abimukira mu Rwanda ntibibwirijwe kuba ingingo y'imfata kibanza ibwirijwe kuba ingingo ya ntabanduka ku rundi ruhande ababuranira leta nabo bavuga ko abakozi bakurikije amabwirizwa bazohabwa n'abashikiranganje batandukanye bazoba bariko bubahiriza amategeko agenga Ubwongereza mu kugerageza gutesha agaciro ingingo ya Sentare Nkuru yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Buraya Ubwongereza bwagerageje amategeko aho abashikiranganje uburenganzira bwuzuye bwo gushyira mu ngiro uwo mugambi bitegekanijwe ko abimukira ba mbere bajanwa mu gihugu cy'u Rwanda bavanywe mu Bwongereza igenekerezo rya 2024 y'ukwezi kw'indwi uno mwaka ino tariki ariko izokubahirizwa ari nkamwe umugambwe uri ku butegetsi utsinze amatora n'amatora ategekanijwe kuba muri ico gihugu ku igenekerezo rya 4 ry'ukwezi kw'indwi umugambwe uharanira inyungu z'abakozi ukaba uzi imbere mu itavuga rumwe n'ubutegetsi ukavuga ko uramutse utsinze amatora uzocugwiza n'ubusa uwo mugambi ibipimo ku busumbasumbane bw'amajwi bikaba byerekana ko uwo mugambwe w'abakozi utavuga rumwe na leta y'Ubwongereza usumbye amajwi 20 uri ku butegetsi indege ya mbere yari gutwara abimukira bo mu Bwongereza mu Rwanda yari guhaguruka mu 2022 ariko iza gusiba kubera ingingo ya Sentare Nkuru yubahiriza agateka kazi na muntu ku mugabane wa Buraya
Ijwi rya Amerika ako kazi kimurakazi na gasoza amakuru mbibutse gusa ko mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora mu kanya gashize imaze kumurika urutonde rw'agateganyo rw'abakandida ku mwanya wa president wa Republika iri urwo rutonde ruriho abantu batatu Paul Kagame wa FPR Frank Habineza wo mu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije na Philippe Mpayimana kandida wigenga komisiyo yari yakiriye kandidatire z'abantu 9 batandatu rero barimo Diane Rwigara umwari mbese kandida w'igitsina gore umwe rukumbi komisiyo yavuze ko batujuje ibyangombwa urutonde ndakuka ruzatangazwa ku itariki ya 14 y'uku kwezi naho amatora azaba mu kwezi gutaha. Nshuti zacu ndabashimiye cyane, mugubwe neza na gahunda za radio ya Nyijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.